Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze neza mu kiganiro muri Isanga. Ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri Isanga kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ku isi hose igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri bavukana ubumuga bw'ikirenge cizinze bwiswe ubugaru. Mbega ubwo bumuga buterwa n'iki? Buvugwa buravugwa bugakira? Ni bimwe mu byo tugiye gucijya nino tubifashijwemo n'ishyirahamwe Hope Works Burundi muri aka kanya. Ikaze neza mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Nkuko bisanzwe murashaka kudusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushaka gushikiriza ivyo bibazo canke ivyo vyiyumviro. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Turabararitse rero mushike ku rubuga rwacu rwa Facebook. Turatanga ikiganiro muri Isanga, mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ku kibazo cy'uno munsi, ubumuga twita ubugaru, club foot mu Cyongereza canke pied bot mu Gifaransa. Ikaze neza mbere ko dutangura, reka tubahe akaririmbo ka Masamba kitiriwe Ntukihebe.
Show ya babukunda bab ishashi ry'ubuzima opfa bagire umunezero bagire amahoro bagire umunezero bagire amahoro bagire umunezero bagire amahoro
karirimbo kari karirimbo ka masamba kitwa ntukihebe. Reka rero tujye mu kiganiro nyizina no munsi ni munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Nkuko twababwiye mbere ku isi hose igitigiri cy'abana bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 bavukana ubumuga bw'ikirenge cizinze bwiswe ubugaru. Mbega ubwo bumuga butegwa n'iki, buvugwa gute, buravugwa? Ivyo ni bimwe mu byo tugiye kwiheza nishira hamwe Hope Walks Burundi gita habana bagendana ubwo bumuga, abana bavukana ubwo bumuga. Abenshi barakeka ko ubwo bumuga buba bwatewe n'imvumo imvumo mu muryango canke uburozi canke ibindi bintazi. Reka rero dusigurire idonido y'ikibazo kivukana abenshi barakivukana. Tubiganira na mushinga ntahe Ladislas Butoyi, umushinga bikorwa canke umuyobozi w'irishira hamwe Hope Walks Burundi. Mushinga ntahe Ladislas Butoyi, kaze neza mu kiganiro muri sankano ku ishuri ry'America.
Murakoze.
Ego ndumva umengo agatelefone ni kariko karashamwe neza ariko twizere ko biza kugenda neza. Amushinga naye gutoye muranyumva neza?
Ndabumva neza namba yakaruye neza ariko
ndabumva. Turaka tubandanye tugerageza nibitakunda turakoresha ubundi buryo. Ariko kumbure duhereye kuri ubu bumuga abenshi badatahura, abenshi batinya cyane cyane abavyeyi babyara umwana bakabona amaguru yiwe nameze nk'ayabandi. Hama n'abatayabonye amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri radio yacu VOA, basigurire uko ubwo bumuga buba buteye muri rusange.
Nuko mabivuze ubumuga bwitwa ubugara n'ubumuga bukanwa dushaka ku kirenge kimwe cyane byo tugatuma ikirenge cyafashe kigonda ikaba ikindi iyo ari kimwe cyane bikarabana iyo ari ibirenge byose. Ubumuga
murantunga cyane umushinga ntawe butoyi. Ibyo muri ko muravuga ni ibintu bihambaye kandi abaduteza amatwi barashaka kuvyumva neza, ariko reka kumbure tukukure ku murongo twongere tukugarure kugira bakumve neza amajwi adacika. Reka dutumira mate twongere tugaruke. Murakoze, turabandanya ikiganiro muri sanga.
Ijira hirya ariko mata uhinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumuruka mana
shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo
nikada
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radishwe rya Amerika, twongeye tugarure umutumire wacu mushinga ntahe Ladislas Butoyi, rungoyishira hamwe Hope Walks Burundi mu gihugu cy'u Burundi, akaba giye kudusobanurira byinshi bijanye n'ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi bijanye no gufasha ubumuga bwibita ubugaru. Mushinga ntahe wari kuratubwira ingene ubwo bumuga bumeze kubatabuzi kubatarabubona, nkabona navuze batabonye amasanamu twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook, muri rusange ubasigurira.
Murakoze cyane mupasane Oriane. Nariko narinda kandi mvuga nti ubumuga bw'ubugara n'ubumuga bw'ubukanwa bufata umwana akiri mu mbanyi bugafata ibirenge byose cyangwa kimwe. Iyo bwafashe ibirenge byose ibirenge birigonda bigahindukira bikarabana. Iyo ari kimwe n'ikimwe, iyo ari kimwe cyafashwe icyo kirenge kirigonda kikaraba ikindi, hanyuma gushika ubu ku matohoza amaze gukogwa igitera ubumuga bw'ubugaru ntikiramenyekana ariko kenshi mu byo tumaze kubona ni uko ubumuga bw'ubugaru bwibonekeza cyane cyane mu bintu bijyanye n'akaronda ni ukuvuga iyo mu muryango hariho umubyeyi yibarutse umwana akavukana n'ubugaru mu rubyaro rw'uwo muntu ruzokurikira tuba dufitemo amahirwe menshi yo gusangamo uwundi mwana yavukanye ubumuga bw'ubugaru.
Ni ukuvuga ko atari ikintu umuntu ashobora kwirinda cyangwa kwikingira muri rusange.
Muri rusange ubumuga bw'ubugaru nta kintu umuntu ashobora gukora ngo yirinde. Ikintu gusa ubu turiko turarinda ni uko umuntu yavukanye ubwo bumuga bw'ubugaru azoheza akamugara ubuzima bwiwe bwose kubera atavuwe. Urumva icyo dushobora gukinga ni ubumuga umuntu ashobora kumarana ubuzima
ego nkuko tuvyumva mu gihugu c'Uburundi muravura ubu bumuga onye kuri Hope Works ngo tubyira muri make ingene mubikora hanyuma turabandanye twumve nimba n'abakuze nabo nyene bashobora kuba bataronsa ayo mahigo y'ukuvugo bakiri bato niba nabo nyene mubafasha muvura gute ubwo bumuga mu kigo canyu ngahe Bujumbura.
Murakoze cyane aha mu Burundi ubugambi wo kuvura ubugari mu Burundi ukorwa n'amashyirahamwe abiri ishyirahamwe ryitwa Hope Works hamwe bifatanije n'irindi shyirahamwe n'ihuriro ry'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi. Aha mu Burundi rero turafise ibigo twaseho ibigo cyenda bivura ubwo bumuga bw'ubugari dukoresha icyo bita ubuhinga bwa ponseti. Mu buhinga bwa ponseti rero ingene tuvura ubugari tuvura mu ntambwe zirihe. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kugorora ni ukuvuga umwana yavukanye bya birenge byigonze birabana turamuzana kwa muganga hanyuma tukagira ibyo bita tukamugorora dukoresheje iminwe hanyuma duheje kumugorora tukaza tumushyiraho isima ijyayo kwa muganga. Ibyo turabigira inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nko gushyira kuri munani gatandatu munani icyo gihe niho tuba tubona yuko ikirenge cy'umwana cyamaze kugororoka neza cyo kimwe n'uwundi mwana yavutse adafise ubwo bumuga. Tumaze kubona ko icyo kirenge cyagororotse cyo twita mu kirundi gucagati mu gifaransa bita tenotomi hanyuma izo bihezi tuba twabonye ko ikirenge cyagororotse neza cyo tumwambika uturaso twagenewe ubugaru kugira ngo bwa bumuga ntibuzoheze bugaruke. Tuba tugiye mu ntambwe ya kabiri yitwa gushyigikira igororoka twa twaronse. Rero muri ibyo bigo cyenda byose navuze biri ngaha mu Burundi hose tugura cyo kimwe. Uwo mugambi wa Hope Works ukorerwa ngaha mu Burundi urakorerwa no mu bindi bihugu byahadusangiye akarere haba mu Rwanda haba muri Congo haba muri Kenya no mu bindi bihugu bitari bya Afurika. Rero ngarutse ngaha iwacu mu Burundi ibigo byose ni icyenda. Icya mbere kiri ngaha i Bujumbura ni ikigo cyitiriwe Umweranda Kizito bacyita mu gifaransa Existence de Bujumbura. Turafite kandi n'ikindi kigo kiri hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega muri Senat igororo ry'abagendana ubumuga. Twafise n'ikindi kigo kiri Makamba. Turafise n'ikindi kigo cy'abambwa kiri i Muyinga. Hanyuma turafise n'ibitaro by'abahabe yitwa mu Mivo mu ntara ya Ngozi. Turafise n'ibindi bitaro biri mu Ruyigi byitwa Rema. Turafise n'ibindi bitaro bitatu ibitaro bya Rumonge akaba n'ibitaro bya Kirundo n'ibitaro bya Shitoke. Ibyo bigo bigiye kutondagura niho umuntu abavyeyi bashobora gutwara abana babo bavukanye ubugaru bakaronka ubufasha.
Ego tusubira inyuma birumvikana ko muri mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye nyinshi ni byiza kumenya ariko twongere tugaruke ku kuntu mubafasha abo bantu abo bana bafite ubwo bugwayi mwavuze ibijanye n'isima mubashirako kumbure ni nka kujya umuntu aba yavunitse ukuguru nivyo mwashatse kuvuga isima bamushirako ikamara ikiringo runaka rikagerageza kugorora uko kuguru.
Nafashe amakuru kwisha ikibazo isima tumushirako ni nyine bashira ku muntu yavunitse dukoresheje mugabo ubundi buhinga nyine koko urumva ari umuntu tuzi yavunitse sico kimwe ni n'umwana aba akivuze koko tubabura tuba twifuza ko umwana yoza akivuze ku munsi wa mbere atararenza imyaka ibiri yitwa preference. Rero isima dukoresha nijya ari kwa muganga nyine mu gifaransa bayita plaque nijya ari kwa muganga bakoresha no ku bantu bavunitse.
ego plasma hama twa twigeze kubaza tuti mbega none nkuko mubivuze umwana byo bavyiza mu babazanye imbere y'imyaka ibiri abantu bakuze kuko turabona nabantu bagendana ubwo bumuga bakuze bataronsa ayo mahigwe bobo izo sima canke ubwo buhinga nabwo nyene bwo gukunda mu kugororuka kuguru canke ntibiba bigikunze
murakoze cyane cyo kibazo ngarutse no bayuko ubugaru ntawujya mu mugani w'ikindi bavuga ngo igiti kigoroba kikirigita n'ubumuga bw'ubugaru twasikicuza yuko umwana agoroba akiri muto kuko umwana bamuzaniye kumugorora akiri muto kumugorora biroroshye mfata umwanya mutoyi n'abazeyi ntaheza ngo batakaze uburyo bwinshi bwo kuva kwa muganga n'abaganga kandi ntibatakaze umwanya munini wo kubavura nicyo kimwe nasibwe muri porogaramu yacu ntidutakaze uburyo bwinshi dukoresha uburyo bwinshi mu kuvura uwo mwana mugabo kubera tubona yuko hariho ababyeyi batabimenye kugira abana babo baronka amahirwe yo kuvurwa hakiri kare abana bakuze nabo nyine turavura abana mugabo ku buryo dufise ntiturenza ku myaka cumi n'itanu gushika kuri iyo myaka kuva ku myaka ibiri kuduga nuvuga bwashiririji bwo gukora umuntu bwo kubaga kugira ngo kugororoka neza bishoboke kandi biraheza bigafata umwanya munini cyane bigafatauburyo bwinshi ariko gushika ku myaka cumi n'itanu ubuhinga dufise ngaho iwacu turagerageza
murakoze cyane murakoze reka rero duhindukire ku murongo wa telefone abanywanyi biradijwe rya Amerika baratangiye kutugutwakura barafise ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku witwa Bizimungu Jean-Claude amahoro neza Jean-Claude
na amahoro na amahoro
urahura komeye
yego turakomeye
ni byiza cyane akabazo kuri ubu bumuga mu Burundi bita ubugaru
urabutahuritse cyakora muranyihanga kuko hano ndi ntabwo mbasha kubakurikirana ku murongo ariko uretse ko gusa ko nabonye ikiganiro muriho muri kuganira nashakaga mbase umutumire niba ubwo burwayi si buravurwa bushobora gukira nanjye turahanga ko mfite akana nanjye gasa nkaho kavukanye ubwo burwayi nyine ubwo umuntu yaremaye biravugwa bigashyira akaba muzima na
uyu mwana afise imyaka ingahe cyangwa angana gute
amaze imyaka ibiri
urakoze reka tumubaze akabazo keza ati mbega umwana baramuvura iyo bamuvuye birahera burundu bwamushinga ntayo butoye alo umushinga nawe butoye umunywanyi ego bandanya
ndabumva neza nariko ndabishura ati murakoze ku kibazo umwana iyo tumuguye neza ni ukuvuga iyo atanguye kwivuza nka akivuza hakiri kare cyane gushika ku myaka ibiri hagira ko atambuka utabizi ko yaba yaravukanye icyo kibazo atanashobora kumutandukanya n'undi mwana yavutse adafite ikibazo cy'ubugari ni ukuvuga iyo tumuguye neza tukamukurikirana neza ababyeyi kwikiza urutonde kwa muganga babahaye umwana arakira neza ku buryo ushobora kumutandukanya n'undi mwana wese atandukanye ubumuga
bw'ubugara nkurikije kuri ako kabazo ka Jean-Claude mbega ibyo biratumwa tubwiye mu bambika yo muri ko murabavura babyambaye ikiringo kingana gute biroroshe kuronka ibyo birato bigenda gute
murakoze cyane ibirato tubambika n'ibirato mu gifaransa byita atere do sinibiki biroroshe kuronka mu ntango bakizambara mu minsi ya mbere ya mpamvu yo kugorora iheze umwana afashe ageze mu ntango yo kwambara ibirato ni ukuvuga byambara amasaha 23 kuri 24 mu mezi atatu ya mbere ayo mezi atatu araheze umwana araheze akabyambara mu ijoro kubera abahageze ko ahaguruka cyangwa atambuka araheze akabyambara mu ijoro gusa cyane ku murambi iyo aryamye akazobyambara gushika ku myaka itanu imyaka itanu igeze ashagaruka kwa muganga muri kontoro tugasuzuma tukaraba tukamubwira duti umwana wawe nataye yarakize yitegurire kujya gutanga ishuri
ni ukuvuga ikigo cyanyu kirabakurikirana iyo myaka yose mu kubafashisha ibyo bikoresho nk'ibirato n'ibindi baba bakeneye
neza cyane ikigo cyacu umugambi wacu urafasha mu mugambi wacu umugambi w'ubugaru mu Burundi turabafasha mu kubahiriza birazwi nitwe tubi umubyeyi ntarakimwaniya turafise atelier twikorana babidukorera bakabituzanira tukaheza nasi ukabiha ivyo bigo nayo masansre nayo maklinike dukorana bakaza barabiha abo bavyeyi bakabibaha ku buntu kandi uko umwana akura murazi ko niko n'ikirenge gikura turagenda turabahindurira inomero kugira ngo umwana wese umuhe igihatu kimukwiye umubyeyi ntarakimuhaheza ngo arihe twebwe mu mugambi vyose nitwe twimenya haba muvyo birazwo haba mu kubishikana ku mavuriro no mu bigo bavurira abo bana bavurirwamwo haba no kubakurikirana mu mihana turafise abo twita abahanuzi b'abavyeyi cyangwa abajyana inama b'amagara y'abantu turaheza tukabarungika kugira ngo badufashe kuraba yuko umwana ariko arambara ikirato neza umwana akurikiza impanuro bamuhaye umwana atariko arasubira inyuma.
Ego hama dusubira inyuma gato ku byo twavuze bijanye n'ivyumviro vy'abantu kumbure ababa baje kubitura baba bakeneye ubwo bufasha bwo kugorora ayo maguru, ariko twanavuze yuko abenshi usanga biyumvira ko mu miryango yabo hari birozi, hari ibintu kumbure biva biterwa n'imivumo n'ibindi. Ibyo vyumviro vyabo bavyeyi baba baza babifise mu vyakira gute, mu bahanura gute, mu bafasha gute, kuko niko abari ko biyumvira kumbure biratuma n'abandi batibaza yuko bashobora kuvugwa n'ikigo nk'iki wanyu. Ivyumviro nk'ivyo mubigwanya gute mu kibano nabo muba mugerageza kuja kugufasha?
Murakoze cyane iki kibazo. Ivyumviro mwene ryo kuko muri ko murabivuga turabironka kandi ku bwinshi. Hari abaza bibaza yuko uwo muryango barozwe cyangwa uwo mwana yapfumwe cyangwa uwo mwana yapfukanye imivumo ya base na basekuruza cyangwa nk'ubu dufate haje ubuhinga bwo kubirondoka bijyanye n'amagara meza dufate nk'umubyeyi akaba yari kukanyuzi hanyuma agaca abyara umwana afite ubwo bumuga bavuga ati uyu mugambi aka kanyuzi uyu mubyeyi ariko niko katumye amaguru yigonda. Hariho abandi baza bafite nk'ivyumviro dufate nk'akarorero nk'umubyeyi yambara nk'ipantaro umubyeyi wungenda akambara nk'ipantaro bakavuga ati umwana yavutse afise amaguru akebanye y'ubugaru kubera umubyeyi we yari yambara ipantaro. Urumva ivyumviro bidafashe ivyo twita mu gifaransa les idées fausses ni vyinshi biriho rero iyo biyije ni ukuvuga twebwe ku bitaro n'ibigo dukorana vy'abagenda ubumuga twarasizeho abo twita abahanuzi b'abavyeyi turaheza tukabakira tukabasigurira neza yuko ivyo vyumviro bafise bidafashe. Hanyuma iyo dusanze nk'uwo muvyeyi yaragize ingorane mwene iyo mu kibano turaheza tukarungika uwo muhanuzi w'abavyeyi akamusanga nimugira akagirisha inama umuryango wabaze canke wagutse akabasigurira neza yuko ivyo vyose biyumvira bidafashe atari vyo vyavuyeko ahubwo ubugara ari ubumuga mvukanwa ufata uwo ari we wese yaba umwirabure yaba umuzungu yaba umuswa ukamufata. Hanyuma tukagerageza uwo muhanuzi w'abavyeyi tuba twarungise akagerageza kumvisha uwo muryango yuko ivyo bari bimvira atari vyo, ahubwo iciza ari uko ubwo bumuga bwagiye abona buzoheza bukagororwa kandi bugakira. Kuko yaba ari nk'ivyo vyumviro baba biyumvira dufate ko ari umuvumo wo ari uburozi twe kwa muganga nta burozi tuvura nta muvumo dukura ivyo babikunda yuko bavumbura.
Ubisiguye neza uti mwe muvura ibyo mubona urumva nkuko byoba bibaye ibyo boja handi. Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise Ephraim. Ephraim uraho neza uratwumva? Amahoro Ephraim. Ephraim aga telefone ndumva kacitse kumbure turagerageza tumugarure mu kanya. Ego murakoze cyane. Rero abo bavyeyi twako turavuga baba bagize ibyo bibazo byo gukumirwa kumbure mu kibano murabafasha. Hama naba ntihenze mwavuze yuko nabakuze mubafasha gushika ku myaka 15 ariko turabona ku mbuga zanyu ngurukana bumenye yuko mufise n'abantu bakuze barenza 15 bobo mubafasha gute murabaha byo kugendagendesha ko twumva biba bitagikunze ko mugongo rukuguru kwabo bigenda gute?
Nk'uko nabivuze mu ntango navuze yuko ishyirahamwe ryacu ho hose rikorana n'ibyo bigo by'abagendana ubumuga mu Burundi iyo bishyize tugasanga umuntu yarakuze yararembaga kurengerana akugororwa turaheza tukamurungika muri ivyo bigo by'abagendana ubumuga mu Burundi kugira ngo nimba ari ivyo bamuhabe ibikoresho nyunganirangingo babimuhe babimufashe kugira ashobore kwiyunguruza yaba mahinga yaba mpeciye yaba ibiki mbere muri no muri ivyo bigo cyane muri iyo shirahamwe muri ubwo nariko abagenda umuga mu Burundi hariho n'imigambi n'umusanga n'imigambi y'iterambere baheza bagashyiramo umuntu ubivanye n'ubushobozi bwiwe kugira ngo uwakumiwe ubugendana ubumuga cyane uvuye ku bugara cyane n'ubundi ntiyiyumve yuko ari nyuma y'abanzi ari nyuma y'umuryango ari nyuma adakumiwe aje mu banzi.
Murakoze cyane. Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika, Kwizera Lucky. Amahoro neza, kaze neza.
Amahoro, amahoro ku ijwi rya Amerika. Muraho neza?
Turaho, turashima. Nawe?
Natwe turaho, turashima Imana. Turiza n'umutumirwa.
Yego, arakumva.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Nagira mbaze wenda ntago nabashije gukurikirana ikiganiro bitewe n'uko n'ahantu ndi ubu ngubu ntago habasha tubasha gukurikira ku murongo wa FM.
Uherereye hehe?
Nerereye mu burasirazuba, karere ka Nyagatare, burasirazuba bw'u Rwanda.
Turagerageza kuraba icyo kibazo uko cyifashe hiyo cya FM. Ego, komeza.
Ntabwo tujya tumva ku murongo wa FM, ariko hari ibyo nabashije gusoma kuri poste mwari mwatanze. Nagira ngo mbaze, ese nk'abana bavukana icyo kibazo cy'ubumuga bw'ibirenge, ese barafashwa bakaba bahabwa ubuvuzi, cyangwa nyuma y'uko wenda bahawe ubuvuzi, ese birakurikiranwa mu muryango bakagira gahunda yo kuba babakurikirana bakabafasha?
Umutumire muri iri shyirahamwe ryabo Hope Walks Burundi, tubwiye yuko babakurikirana kugeza ku myaka itanu, babonye ko bavukanye ubumuga barabafasha, bakabafasha kubagorora ayo maguru, ibyo birenge. Nako
abatabashije kugenda, kuko hari abo bagorora ugasanga wenda ntago bakibasha kugenda, no kuba bakira ntago bikunda, ese nta kuntu babaha insimburangingo.
Reka twumve umutumire mushinga nawe butoyi. Umutumire arabajije ati, birashika aho umwana byanka yuko mumuvura akaguma ubwo bumuga akabugumana mu buzima bwiwe, bigenda gute?
Murakoze ku kibazo. Birashobora gushika yuko umwana twavuye adakira neza, nazo biva kuki? Biva yuko umuvyeyi atakurikije gahunda cyane impanuro programa kwa muganga bamuhaye. Dufate nko mu ntango twebwe mu gihe cyo kugorora, turabwira umuvyeyi yuko igihe ariko isima araza kwa muganga rimwe kumbi aza rimwe. Umuvyeyi rero ashobora nko kumuha gahunda yo kuza rimwe mu ndwi kwa muganga kugira tumuhindure isima, akazoza rimwe, akagaruka ukwezi kweze, ameza biraheze akanabiheba akongera akagaruka, umwe ntiduheza ngo tumukize neza. Birashobora n'igihe kandi n'igihe tumusize ku turazo, abavyeyi bakabona ngo ubumuga bwakize, kubera umwana aba yaragororotse utabize ntubibona, akabona ati bwa ubumuga bwakize, reka ngende mbandanye ibikorwa byanje, imirimo yanje, hanyuma umwana yarakize akazogaruka kwa muganga nyuma y'imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu, ariko ubumuga bwaragarutse. Kuko iyo umubyeyi adakurikije porogaramu kwa muganga bamuhaye, ubumuga buragaruka. Rero ntuzeye nk'uko bivuze, birashobora gushika iyo umubyeyi adakurikije impanuro porogaramu kwa muganga bamuhaye, ubwo bumuga ntiheza ngo ukire neza, burashobora kugaruka nawe yoba yagororotse yakize.
Murakoze cyane. Ego,
kumufasha turaheza tugatangura kumuvura, tugasubira tukamwumvisha, tukamwigisha bikwiye, ariko turaheza kandi tugasubira tukamuvura akugira umwana tumubonye ubushasha.
Ego, kumbure mwatubwiye ibice bitandukanye muraza kubidusubiriramo aho muri mu gihugu hagati n'abari mu Rwanda, kumbure kugira ngo bafashe abandi abo babazi ibigo bigongora canke bivura ubumuga, uwo dutelefona bakatubwira kugira ngo abatwumva abariko barakurikirana ikiganiro mu Rwanda nabo nyene bashobore gufashwa baje aho ubu bumuga bushobora kuvugwa. Ego, mushaka nawe butoye twongere utwibutse aho ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi amavuriro neza na neza amazina yavyo yazo ayariyo kugira ngo abantu bashobore kwitura abo baganga cyane cyane nk'abavyeyi bibungenze abavyeyi baheruka kuvyara bobo bikenewe yuko vuba bwango bategezwe kuja kuvuza abo bana bakiri bato
murakoze kwa muganga aha iwacu mu Burundi dufise ibigo 9 dufise ikigo kinga y'ubujumbura cyitwa Senizito turafise n'ikindi n'ikigo Senare kiri Gitega turafise n'ikigo cy'abamugaye kiri Makamba turafise n'ikindi kigo cy'abagera mu muga kiri mu ntara ya Muyinga hanyuma turafise ibitaro byo mu Mivo mu ntara ya Ngozi turafise n'ibitaro mu ntara ya Ruyigi turafise ibitaro byo mu Rumonge ibitaro bikuru by'intara ya Rumonge turafise n'ibitaro bikuru by'intara ya Cibitoki tukaba dufise n'ibitaro bikuru by'intara ya Kirundo
murakoze cyane none kuri ivyo bigo byose naho nyene hose bararonka ubwo bufasha bwose bujanye no kubakira kubashira ko ayo masima kubahama ayo ma ivyo birato uko nyene mubifasha ngaho ibujumbura canke hari abakenera kuzi ibujumbura
hosti nta mpamvu bikenerwa ko umuntu ashiga ibujumbura canke ajitega hagiye hose ngura cyo kimwe abaganga n'abandi babikora twabigishije twabaye inyigisho zimwe sobwo ngo ibujumbura ngo ni kumva mukuri no bavura neza hose bavura cyo kimwe hari ibujumbura hari Makamba hari Muyinga hari Gitega hose nico kimwe ariko kandi kubera nzi yuko harimo nabo mu karere cyo barakora twumviriza nashaka kubabwira yuko ni igihugu cy'u Rwanda ibigo bashobora kubicamo hari ibitaro by'igahini ibitaro by'abamugaye by'igahini hariho n'ibitaro biri Gikondo hakaba n'ibitaro biri Muhima akaba n'ibitaro vya Kabuwayi akaba n'ibitaro vy'Ibutare bigira vyo ku ibitaro vy'Ibutare hariho n'ibitaro vy'Iruhengeri akaba ibitaro vy'Igihundwe hari ibitaro vy'Imasaka n'ikigo cy'abamugaye Cyiririma hari n'ibitaro vy'Inyamata akaba ibitaro vy'Ikibuye n'ibitaro vy'Igisenyi hamwe n'ibitaro bira ahantu hitwa Igatagara ikigo cy'abamugaye Cyiririma
Banyonyi bishwe rya Amerika murumva yuko ubufasha burahari haba mu Burundi haba mu Rwanda nta mpamvu yuko umwana yovuka agakura afise ubwo bumuga kandi ubufasha buhari mu Burundi mwavyumvise yuko bavura ku buntu mu Rwanda ntitubizi neza kumbure mushingana he butoye arashaka kubimenya ibigo bime bimwe niba bivura ku buntu ariko mwumvise yuko nk'ikigo cabo Hope Works Burundi bavura ku buntu mushinga ntare butoyi rero muravye abo mwakira ubushakashatsi mukora ku mwaka abana mufasha ni bangahe hanyuma kumbure abavuka bafite ubwo bumuga nabwo nyene nabo nyene ni bangahe
murakoze cyane ku kibazo reka imbere yuko nishobora kwiga ikibazo kiri kigire mbanze mvuge gato kiri ibitegeka imibare mu Kinyarwanda mbanze mvuge yuko haba mu Burundi haba mu Rwanda aho si dukora ubufasha bw'ishyirahamwe Hope Works rero kuvura hose ni ku buntu haba aha mu Burundi haba mu Rwanda haba no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho si Hope Works iriyo tuvura ku buntu mu byo ntara kimari ngaho si dukigiri ku kibazo kijyanye n'imibare n'ibikigire twebwe ngaha mu Burundi wacu kuva dutanga kuvura turamaze kwakira abana bashika ku 4,000 twatanguye ngaha mu 2011 gushika uno munsi ku itariki ya 10 sukwezi kwa kane tumaze kwakira abana bashika 248 turaza kubitegereza nko ku mwaka turi hagati y'ibitigi y'abana 500 na 600 twakira buri mwaka bashasha babaganye mu mwaka w'ubugana turaza ku kwezi turi hagati y'abana 400 na 500 y'abana bashasha baba bavuze bavukana ubugaru baza mu bigo ibyo bigo 9 bitandukanye kugira ngo baronse ubufasha
ego mwatubwiye ko ubwo bufasha mu bukura muri iyo shirahamwe Hope Works ni shirahamwe mpuzamakungu ritunganijwe gute n'iryo mu kihe gihugu muri rusange
ni murakoze cyane ni shirahamwe Hope Works ni shirahamwe mpuzamakungu rifite icyicaro muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ishyirahamwe rukirisito rishimikiza yuko ubumuga bw'ubumuga rifise intangiriro ryo gukinga no kureburura umutwaro w'umugabo azeyi n'imyango.
Hama none intambanyi zimwe zimwe muhura nazo turumva ko uburyo atari kibazo cyane, ariko izindi ntambanyi mushobora kuba muhura nazo muri ibikorwa byanyu bya misi yose izo barize.
Murakoze cyane. Intambanyi nyamukuru duhura ni ubwa mbere n'ubwo kwari ukutamenya. Kuko umuzeyi hari abazeyi bafishira mu byabindi z'ibintu azi twatangura kandi tudonagura yuko umugabo ugarumva kuri ibi n'ibi ntazi. Bigatuma abo bana bataronka amahirwe yo kuvuga. Ikindi kiyindi ntambanyi dufise ni ukubona ubumuga bw'ubugaru buri mu bumuga buke iyo umuntu avukanye ashobora kuvurwa kandi agakira, kuko hari ubundi bumuga bwinshi iyo umuntu avukanye aba ubuzima bwiwe bwose azoba agendana ubwo bumuga. Ariko icyiza ubumuga bw'ubugaru iyo buvuwe kare burakira kandi neza. Rero dufise intambanyi yuko hari amashyirahamwe menshi icyo kintu atarakimenya ngo abishyire mu migambi yabo yihutirwa icyo no kuvuga mu makate strategi mu mapriorite kugira ngo ntihazogire umwana avukana ubwo bumuga kandi bwarari gushobora kuvuga kandi ugakira. Iyi ntambwe dufise ni ubuhene. Umubyeyi arashobora kumva kubona yuko umwana yavukanye ikibazo ariko ntashobora kumushikana kwa muganga kubera iki? Kubera ubukene. Rero urumva bifatiye kuri ya yuko imiryango ifasha abashyirahamwe afasha ibyo bintu atazihutira bica bituma hari abana bazokorana ubugana kandi batategerejwe kubugendana. Iyi ntambamye igira kane nizo navuga yuko amapriorite y'intwaro y'amaguverinoma y'ama leta icyo kintu kijyanye n'ubugaru tubona umwenga gisa n'ikiragiwe.
Murakoze cyane. Turaza kugaruka ku cyokogwa mu gihugu kindi. Mwavuze ukubona amashyirahamwe amwe atabizi neza atabikorera ko turagaruka tubije mu mizi. Reka tubanze tufate akanya twumviriza akaririmbo ka Chrisome nzokomeza nkwiringire tumira mate twongere tugaruke. Murakoze mwese.
Uba mugisho gisumba byose azaguma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira zakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya ramye izina rye mutima wanjye ririmba. Aza kubundikiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho na cyango kizegera ihema ryawe. Zakomeza wiringire kubw'ineza imbabazi zawe. Haleluya nyambaza nanjye nitabe
umakuba no mugako zabana nawe zamu ichubairo zamu urame zamereka agachiza kanje azanyambaza najinitabe umakuba no mugako zabana nawe zamu ichubairo Zamurame, zamerega agachiza kanje.
Neza mwese radio ijwi ya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ko karirimbo mwumvise ni Krizo ndasingwa nzakomeza nkwiringire turi muri wa mwanya ryo kwiganira ikibazo ibibazo by'amagara y'abantu nko bisanzwe ku munsi wa gatatu umutumire wacu no munsi ni mushinga nahe Butoyi Ladislas umwishira hamwe Hope Walks Burundi. Hope Walks Burundi rikabarishira hamwe rifasha ubumuga bwitwa ubwubugaru mu gihugu cy'u Burundi ku isi hose rero igitigiri cy'abana bari hagati y'150,000 cyangwa 200,000 baravukana ubwo bumuga bw'ikirenge kiba cizinze tukaba rero tuko turiheza ubwo bumuga ico buterwa ingene buvugwa na byinshi bijanye n'ubwo bumuga ego mushinga nahe Butoyi twako turavuga ingene kumbure ubu bumuga buvugwa mu Burundi amashira hamwe mwamwe ibitaro bimwe bimwe ingene bishobora gufasha muri uku kugerageza kuvura ababana hama twiheze mbega icokogwa mu gihugu kugira ngo abana bafashwe kurusha leta mukorana gute bimeze gute kugwego rwa leta kugwego rw'igihugu
murakoze cyane ndeka mbere kuvuga ingene dukorana leta atwara mu mugambi wacu mu mugambi w'ubugaro mu Burundi dushiye mu kigo cy'abagenda mu mugambi mu Burundi twarumvikanye na twarashyizeho amasezerano y'ubufatanye n'ubushikanganyi bw'amagara y'abantu ku kwangiza ruho nyaganda sida ayo masezerano akaba ari atwemerera kugenda mu bitaro bitandukanye no gukorera mu bitaro bya leta kugira ngo tugendere mu bitaro twigishe cyane cyane twigishe abaganga n'abakorerayo icyo bita gusuzuma umwana hakiri kare no kumwita kwa muganga rero kuri ayo masezerano y'ubufatanye dufise aradufasha cyane haba mu bijyanye no kuhimiriza gusansibiriza haba no mu bijyanye no kurungika abana kwa muganga hakiri kare ni bwo bufatanye dufise hagati n'ubwa na leta na guverinoma y'u Burundi ariko kandi turifuza no uko twongera n'ubundi ubufatanyabikorwa n'ubushikanganyi bw'ubufatana muntu na cyane cyane mu byo dufasha kuvura abana cyane abakuze atarose amahirwe yo kuvura kwa muganga hakiri kare kuko nk'uko nabivuze hageze kuvura umuntu akuze iyo atamenye yuko ubumuga bw'ubugari buvurwa hakiri kare biratwara uburyo bwinshi butuma muri Hope Walks umugambi wacu wo kuvura mu Burundi ubwo buryo tutashobora kuburonka bisaba yuko dufatanya n'abandi bantu yaba ishyirahamwe cyangwa leta kugira ngo dushobore kuriha no kuvuza uwo muntu kugeza akina rero uko dukorana na leta nuko n'ibyo twifuza kuzokorana mu minsi za n'iki mu bijanye n'abandi bantu bakora mu gisata cy'abamugaye cyane mu gisata cy'amagara y'abantu cyane mu gisata cy'amagara y'abana n'abakenyezi na gushika ubu ni nuko kwa defi ni challenge kuko gushika ubu nta bantu gukuri ni ukuvuga ngo turamaze gukorana ibikorwa biseruka biboneka twovuga tuti turavyishimira ko byari ukuntu ariko mu ndinganizo dufise ni uko turiko turagerageza kudodora ahashoboka ahantu uvuga nko mu kibi turafise nk'ishyirahamwe atoki twifuje gukorana nabo tutashigiye kure twifuza gukorana n'ishyirahamwe nka Caritas Copede Burundi twifuza gukorana n'amashyirahamwe nka Caritas turifuza mbere no gukorana n'aya mashyirahamwe yo mu ya Nations Unies dufate nka UNICEF cyangwa OMS n'ihangiro dufise ariko ntitubarishikako ariko mu ntega bizoza mu ntegekanizo dufise turifuza kuzokora n'abantu benshi ku buryo ngaha mu Burundi mu myaka 15 n'imbere ata muntu uzoba tubona atashoboye kuvugwa ariko kubera atabimenye twifuza yuko mu myaka iri imbere mu myaka 15 cyangwa ikurikira ata muntu uzobona mu Burundi agendana ubumuga kubera atabimenye cyangwa kubera atashoboye kwivuza neza.
Murakoze cyane. Reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone naho nyene abanywanyi b'ishu rya Amerika. Turafise uwitwa Jean-Claude Nsabumuremyi. Amahoro cyane.
Amahoro.
Bravo, meze neza.
Yego, turakomeye.
Duga ku ijambo kibazo cyane cyumviye.
Murakoze cyane. Uziyewe. Ikitema nandise saba muri komande saba ko umwanya ndafite umwanda mba urwaye.
Yego, turakumva.
Rero mba nena cyangwa gusiguza neza basigurire kuno nyine kuko mba we urumva ubwo bwari bumeze mugabo tugomba tumera ngo tugomba gushikama agomba gutambuka ashikamye bana amaguru ayiteranamo ahubwo ari muri sa sopoze. Rero mba rero nabonye mbavuze mukari ibintu by'imipfumo cyane avuga atereka nari nze gusiguza kuri kandi ikiganiro numva impanuro.
Wowe waragerageje gutwara umwana ku ivuriro riri kuri hafi?
Yego, namujyanye kuri Saint Kivito i Bujumbura kuri Shanike.
Uherereye hehe wewe none mu bisanzwe?
Bampaye ibirato ndamwambika bandatubamwa ubu ndacara ukwezi kwa mbere ndindiriye.
Urindiriye ko ibyo birato nabyo nyine bibandanye bifasha. Urakurikiza none inkurikizo z'abaganga bavuga yuko ategeza kuguma avyambaye?
Abaganga batubwiye yuko tukimwambika asinziriye kuko hari ukuntu kiba dufatanye atabitambukana tugumye tukimwambise ngo asubire inyuma mu gutambuka.
Mushinga nawe butoye none umusaba gufasha iki ku bijanye n'impanuro? Ndazi ko ashobora kuba zigufitiye mugabo hari ikibazo nyezina yo gufasha mwo muri aka kanya.
Je ndashaka kuba muganga mba numve yuko ibyo birato byo ndaga ko tarindi umuntu ushobora kumuhigira nk'iyo kwa muganga isanzwe yongera kuri ibyo birato.
Ibindi birato
yongera kuri ibyo birato.
Ego, mshenga nae butoe, sinzi kwa mungumvi seneza telefoni usa ni igwe gato, aliko arafisu umgana na wenye afisicho kibazo shubwa umuga yaritu ya baganga, balikora muvora kuri Saint Kizito, umgana ramba hivyo birato, atimbega na hakindi kinu yokoro uresi cho kirato, hamahari zindi manurobu mufitie na wenye.
Murakoze, ndu mba yuko ari umgana mwembo tisangu kukikirana. Nta kindi kintu gikenewe niba mbwiye yuko avyambara mu ijoro azovyambara mu ijoro ku murango arambara ibindi birato bisanzwe nk'uko abandi bana bose bavyambara kuko ndumva yaramasugororoka nta kindi kintu gikenewe mu bijanye n'ubugaru akirengese gukurikiza izo mbwiye niba mbwiye yuko azosubirayo mu kwezi kuza uwo mwana ntazosibe kuiyo sango azomutware kwa muganga. Niba mbwiye ati uvyambare mu ijoro abanazambara mu ijoro gushika aho ba muganga bazomubwira bati umwana wawe yaragororotse birasubiyebe nagende yitegure niyagere imyaka azotangura ishuri. Nuko nta kindi kintu twakongera ko abandi ahubwo ndamukejeje yuko ari yumvise n'iki kiganiro akaba afise n'umwitwara ariko yukumenya yuko akindi kintu gikenewe akindi kintu gikenewe ni agiye gikenerwa arafise inomero za hajya ku bitaro kuri senge zito arafise inomero z'uwo umufasha w'ababyeyi waho azoheza mubaze
nsaba umubyeyi uravyumvise rero impanuro za umwishyirahamwe Hope Works kuko twumvise yuko umwana mutamukurikiranye hafi iki kibazo ciwe gishobora kugaruka gishobora kudakira kubera uko kuntu abavyeyi baba batakurikije impanuro baba bahawe rero tuyizere yuko uzozikurikiza kandi twumvise yuko amahirwe ari menshi abana barakira bavuwe kare urakoze cyane Jean Claude ego hanyuma mushinga ntahe butoyi tubandanye tuganira kubijanye nabo bavyeyi imiryango muriko murafasha mu Burundi nibikorwa bidasanzwe nibikorwa bikomeye cyane cyane ko mubikora ku buntu mwavuze yuko ikimwe mu ntambanyi ari uburyo bwo kugira ngo abavyeyi bashike kuri ivyo bitaro kuri ayo mavuriro mukorera ko none mwishyirahamwe ryanyu hari ico muriko muriyumvira canke ico muriko murakora kugira ngo nabo bafise uburyo buke bantawe nikora bashobore kuhashika bafashijwe kumbure n'ubufasha bwo kwiyunguruza n'ibindi nk'ivyo baba bakeneye kugira ngo bazane abo bana.
Aya makoze cyane ku kibazo mwishyirahamwe ryacu turafise bivanye n'uko twari tumaze kubona yuko abana benshi bahibakuza kwa muganga kubera ikibazo cy'uburyo twaragerageje kudodora turadodora no muri bopos baraturonsa amafaranga makeyi y'ubufasha abantu banonikora bafise abantu bavukana ngombwa kugana rero no kuvuga iyo umubyeyi aje kwa muganga arabonana n'abajeje gusuzuma bakafise ibibazo bamubaza kugira ngo barabe uko abayeho icyo yaba yifashije nimba atacyo yifashije hanyuma bamaze kubibona yuko uwo muzeyi akwiye gufashwa mu bijyanye no kwiyunguruza baraheza bakatwakora bakatubwira bati mu mubyeyi twa ronsi uno munsi harimwo umwe cyanke babiri cyanke batatu cyanke bane tubona yuko bataro bafashijwe mu bijyanye no kwiyunguruza abana baba bataheza bakuru abo babyeyi rero turaheza tukabarosa ako kabasha ko kwiyunguruza sakabasha akamahinga isi yose kaboneka rimwe rimwe ariko karafasha ivyo biri nkuko nabivuze neza nkambamye biri kandi mu nzego turiko twitwararika kugira ngo turonke n'abandi bantu bashobora kubifashamo baba amashyirahamwe yanga mu Burundi amabanki ayandi makompanyi ku buryo atamwana n'umwe mu byiriso byacu atamwana n'umwe mu myaka cumi iyo bazoreka kufungwa kubera ataronse ubufasha icyo turiko turakora ni icyo ariko naho tudakwiriye kirafasha.
Ego hama benshi baravuga yuko kumbure ahantu hazwi cyane mu Burundi cyane cyane Bujumbura bavura ubumuga ari kuri Saint Kizito ariko kandi benshi bazi ko haziyimvye kuja kwivuzayo none muragira ukuntu mushikira abantu mu ngo zabo mu kibano kugira ngo mubasigurire i programme yanyu ubu bufasha bwanyu mufise muri Hope Works Burundi mukaja mu kibano mukabasangayo mukabasigurira kuko birumvikana yuko benshi bashobora kutaza kuko bibaza yuko mubaca amafaranga.
Murakoze cyane nkuko mubivuze twebwe umugambi w'ubugaru bwo mu Burundi kuva urugaru ni ku buntu umwana yitaruye gushika heza senzito niho bavurirwa abantu benshi bashobora kubibaza ko hazinze ariko twebwe neza nuko ubugaru tubukora ku buntu rero kugira dushikire ababyeyi tubibumvise turafise ibikorwa dutegura gukorera mu makomunote twamaze gutegura gukorera mu makomunote turaca mu masengero turaca mu masoko turaca mu nama z'indongozi ziriya nama z'umutekano tukabasigurira tukababwira yuko twebwe ibintu bijyanye no kuvura ubumuga bwitwa ubugaru bikorwa ku buntu umubyeyi atana kimwe ari asabwa cyo kuriha mbere y'iyo bibaye na ngombwa umubyeyi tumufasha mu kuja kwivuza kugira ngo nijya kunoka ashikayo tumuronse ubufasha asobore gushika kwa muganga aronswe n'ubufasha bw'umwana wiwe kandi
turagushimiye cyane mushinga ntahe Ladislas Butoyi mishiraha mu Hope Works dusozera ikiganiro rero kumbure impanuro utanga habari ku bavyeyi ku gwego rw'igihugu kuri leta ku mavuriro kugira ngo iki kibazo gitorege umuti abana bavugwe bakire dusozera murakoze akajambo kanyuma
murakoze cyane akajambo notekerera abarundi bari kwatwumviriza nuko nababwira yuko ubumuga bw'ubugaru ari umuga uvurwa ugakira neza kandi atakibutera kizwi kandi budafashe ku migumo budafashe ku burozi ari ikintu cyose umuntu ashobora kwibaza atanakimwe bijyanye muri izo biriko ikindi cyo kumenya ikindi akandi kano notera nogatera abakora mu gisate cy'amagara y'abantu ndabasaba yuko twogira imbono imwe yuko ata muntu mu minsi izoza mu myaka iza yuko yogendana ubumuga twobona agendana ubumuga bw'ubugaru kuko bifashe kuvugwa kandi icyo ibyari gukorwa kugira uwo mwana avugwe bihari kandi umwana ibyari gukorwa bihari ariko bitakozwe kugira ngo umwana akire rero urumva mvuze icyo ako ntaka munotera haba mu notera amagara y'abantu mu Burundi amashyirahamwe akora mu gisata cy'amagara y'abantu reka n'abandi bagira neza bari bo bose bashobora kugira icyo batereye kugira ngo umwana avugwe akire neza atambuke nk'abandi kuko uyu mwana ashobora kuba uwandi ashobora kuba uwi wawe nta muntu n'umwe yokwifuza yuko umwana wiwe yogendana ubumuga bwiwe igihe ubuzima bwe bwose kandi ubwo bumuga ari ikintu gishobora kuvurwa igakira icyo nshafasha ntera akamo ni ukugira wa mutima runtu ugufasha uwo bishikiye agafashwa kugira ngo uwo bishikiye adashobora kuvuza umwana wiwe agafashwa kugira ngo umwana wiwe azotambwe nk'abandi azokwige nk'abandi azokwige nk'abandi azokwige umupira nk'abandi azovoma seri nk'abandi abandi bantu bose batavukanye ubwo bumuga
murakoze cyane murakoze hanyuma kumbure dusozera ibujumbura benshi barakunze kuza kubitura abatabishoboye abatahazi ni hehe neza na neza ibujumbura mukorera
ibujumbura hano dukorera ni ku cyicaro gikuru cy'ibigo by'abagendana ubumuga mu Burundi turi muri quartier Jabe kuri avenue de l'Egimeri ibarabara ryitwa Egimeri abaryita avenue de la mort turi hafi cyane y'ikigo cyitwa Centre Kamuri cyakira abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe tukaba kandi turi na hafi n'ikigo cyitwa Abubeir hanyuma aho dukorera ahandi nahavuze mugabo ibiro bikuru byacu biraho
ego murakoze cyane gose rero umushinga ntahe Ladislas Butoyi umuyobozi w'ishyirahamwe Hope Works Burundi gitaho abana bagendana ubumuga bw'ubugaru cyo bita club foot mu cyongereza cyanke pied bot mu gifaransa ego murakoze cyane rero gufata akanya kuganira n'ijwi rya Amerika no kwishyura ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane
ndabashimiye cyane mwanya mwampaye wo kuganira n'abarundi nabo mu karere ku kibazo kuri ubu bumuga bwitwa Frankfurt cyangwa ubugaru cyangwa ipfutebo mu gifaransa ni neza neza ubundi ni mwankenera umurongo uruguruye nzobitaba murakoze cyane
turabashimiye namwe reka dushimire n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika baterereye mu kiganiro nshimire na Geoffrey Mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ivyuma n'abandi bose hano kuri radio rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri micro ndabashimiye ndabasezera mugire umunsi mwiza